Kuchibuka chindege cha Gitega mkuri jihugu Petero Nkurunziza rongoye igikorane cyo gushima Imana yasiguriye abagumyabanga igituma batunganya igico gikorane
kujya twasenze 2003 tuje mu matora 2005 2015 biratandukanye no kwegera Imana twimirije amatora y'urumwaka turimo kuko Imana ibikibanda cha mbere muri CNDD no mateka y'ubucacu Burundi nuko gwiza kabiri amasengesho mu harumukora aya namasengesho asozera ikiringo mu mugambwe CNDD kuko ayandi mango nkaya tuzaba turi muri mwaka mushasha no mateka mashasha isaye gufite ndakora no masengesho ntagira abantu bazamo no masengesho ase miti bibiri bavise mu rurazi wo gusambara no kubonona oya kuko turi ku kiyaga gitukura turatujabuke biramirongo n'urugendo rushate dutanguye nkagwarunda bisere batangura no runyene natwe turatanguye imbere harabatora inyuma kandi harabandi banekereje ndongozi zo mugambwe CNDD nabwo ndongozi muri mu nzego mwaramuwe na CNDD ngiki giye cyo gutakambira Imana rero kugira ngo inkomezi z'Imana zuruke zice kuri twebwe zishike nabe ne gihugu tujabuke turengane ka turajabuka
Ekleziya Gatolika yaratumiwe muri ayo masengesho yo kurangiza ikiringo c'intwaro ya Petero Nkurunziza mu episkopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega niwe yaserukiye umujyango w'abemera ba Katolika ashimira abahurikiye mu mugambwe CNDD kubona bashize Imana imbere
sinobura kubashimira mwebwe mwashatse yuko uyu mugambwe wanyu ushira Imana imbere kandi imbere y'abandi bose ese byorama je nibwira ko yabahaye ubutumwa buhambaye ese byorama amadini yariyo yose mukama musoneye Imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera kandi nimushobora kuyikorera mutadukoreye nimushobora kuvuga yuko muyihebeye mutiyebeye twebwe bene wanyu twese uwo munsi twaje gukenguruka umukama yatubaye hafi akadushoboza kugerageza kuva mu bibazo bitari bike twaciyemwo muri iyi myaka byaraduteye amarira bimwe byaraduteye intambara za mizi yose
umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaneguye ariko ingene abo basangira urugamba batera basubira inyuma mu bijanye no gusenga yanibukije abagumyabanga igituma ikibanza bakoraniyemwo catowe kugira ngo kiberemwe ayo masengesho
biri turimwo biranezera Imana duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa 12 2003 muri gihamagara no twahwaniye twese duturutse imihingo yose abari mu ntara yageno hino niho twagize icyo twita rassemblement hamaduhejeje kuja hamwe tubye indongozi twavuye ngaho mu gihamagara indege yatuzanye yaturukirije ku kino kibuga nyina mubona aha akayabago twadufise kijya gihe cyo gushima ibyo Imana yari ikoze turabona neza yuko kagenda karagabanuka Imana tubabareca gukoranira ngaha kaba kajyo keza ko kwirimbura turabe neza byukuri ubwo turavye by'Imana dukoreye mu kudukura muri yamagogwa niko tugihagaze no munsi yiryo ikibazo cikirije abagumyabanga bose umurindi twatanguranye wo gukunda Imana no kuyikorera siwa tubona abagumyabanga bose nkuko byari bimeze bikahise
naho rero uburamutswe igihugu muri kino gihe anegura bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD umwe episkopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega arashima bimwe bimwe mu byaranguwe n'intwaro ya CNDD-FDD musenyeri nta mwana akavuga ko hakiraga haze
abarundi benshi bamanye intekera ku mutwe bagasahurwa utwabo ibyo byose mwaragerageje kubitorera inyishu kandi birashimwa mugabo uko gushimirwa niguhave kubatera ubute niguhave kubibagiza yuko urugendo rukiri kure umukama yaciye ku ndongozi zacu yaratuboye ibyari bituboshe bitari bike ariko n'ubu ashaka gushirwa dushikanye kwiteka kumwidegembyo n'amahoro vyuzuye arabona kandi akumva amarira y'abajonje kubera ubukene arabona kandi akumva amarira y'abari mu buhungiro batari mu gihugu cyabo cyane batarashika mu ngo zabo mwebwe bavukanye muri CNDD-FDD cyesimbona igituma mutoshobora kurengera ibyo byose biri imbere mu maso byoshobora kutuburagiza maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije
icyo gikorane cyo gushimira Imana ku bagumyabanga ba CNDD-FDD bitekanijwe ko kizosozerwa kuri uyu w'Imana n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe amakuru yegereye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko ari muri iryo koraniro azotogwa umukandida azohagararira amatora y'umukuru w'igihugu ku igenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu no mwaka abanuganuganwa ko bazohiganirwa ayo matora na basivile Pascal Nyabenda arongo inama nshinga amateka aturuka mu ntara ya Bubanza na Joseph Butori Cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aturuka mu ntara ya Cibitoke iyongera ko abahoze ku rugamba aribo Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aturuka mu ntara ya Gitega hamwe na Gabriel Nizigama umuhanuzi mu biro kwa president uyu akaba aturuka mu ntara ya Muramvya.